Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nusa. Ikaze mwese. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3@ radio yacu voa@.com. Kazi mwese kuri radio yanyu ni ibiganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya corona. Mu Rwanda ubwoba ni bwose inyuma yo kumva ibitege binini by'abanduye ikiza cya corona itigeze igaragara mu mezi ane kuva ikibonekeza ku butaka bw'u Rwanda.
Twagize ubwoba cyane cyane kuba n'umutamikera kumva kuri ikiza ariko noneho byaje dukikongo abantu izanze reka da none tukurikije rukundi bibare z'abantu zingana nje ndi kumva ku bwanjye bwose ngo babaretse gufungu.
Abo ni bamwe mu Banyarwanda bahangayikishijwe n'umuvuduko w'ubwandu bwa virusi ya corona. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Misiri casavye urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo ku bijanye n'amatati hagati yaco na Ethiopia ku vyerekeye urugomero rw'ico gihugu ku ruzi rwa Nile. Fideni Yongabo aratubwira ibindi kuri inkuru.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Misiri Same Shukri yasavye ku munsi wa mbere rwego rwa rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo ihama kunguruhara mu twigoro tw'ugutorera inyishu amatata ari hagati y'igihugu ciwe na Ethiopia. Aho ni ku kibazo c'urugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rw'ico gihugu ku ruzi Nile. Avuga ko rugeramiye ubuzima bw'abanyamisiri n'abanyasudani imiliyoni 150. Same Shukri yatangaje ko integuro y'iyo ngingo ijanye n'ivyavuye mu nama y'umuryango w'umwe bwa Afrika yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye. Muri iyo nama abategetsi b'ibihugu bya Misiri, Sudani na Ethiopia bemeye kugaruka mu biganiro bigenewe gushika ku masezerano ku bijanye no kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rwa Ethiopia. Umushikiranganji wa Misiri avuga ko ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirijwe isaba ivyo bihugu bitatu gushika ku masezerano mu kiringo c'indwi zibiri hamwe n'uko ataruhande na rumwe gufata ingingo n'imwe rutabanje kugisha inama izindi mpande ku bijanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Iyo ngingo kandi irashimikira ku ruhara rw'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri ico kibazo. Ibihugu vyose ko ari 15 bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi birashigikiye ingingo yafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku biganiro hagati y'impande zose kwari zitatu vyosubira kunagugwa.
Igihugu ca Nigeria caraye gifashe ingingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe bijanye no kugwanya ikiza ca corona. Ingingo yo korosha amwe mu mategeko yo mu bihe bidasanzwe ije gufasha abanyeshuri gusubira ku ishure kugira bategure ibibazo birangiza umwaka. Ivyo vyaraye bitangajwe na Mustafa Boss, umuyobozi mukuru ajejwe igikorwa cyo kugwanya ikiza cya corona muri Nigeria. Muri iyo ngingo leta yafuse itegeko ribuza abantu kugira amasaha ntarengwa y'uruja n'uruza hagati mu ntara, yongera yugurura ikirere kugira indege zishobore kuguruka hagati mu gihugu. Mustafa yamenyesheje ko umukuru w'igihugu Muhammad Buhari yemeje ko izindi ngingo z'iryo tegeko zigiye kubandanya ikiringo cy'indwi zine. Muri icyo kiringo amasaha abujijwe kugira uruja n'uruza rudakenewe azobandanya kuba kuva saa yine z'ijoro gushika saa kumi zo mu gitondo. Amahuriro y'abantu ku bwinshi harimo inkino za sport aracabujijwe. Igihugu cya Nigeria kibandanya gutegeka abantu kwambara udufukamunwa bari mu kibanza gikoraniramo abantu benshi. Muri iki gihe Nigeria ifite abantu 45,000 barenga banduye umugera wa corona, 570 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana. Abashakashatsi bo mu Bushinwa batoya kandi gakoko ko mu bwoko bwa virus gashobora gufata abantu kagatera ikindi kiza. Geoffrey Mutagomwa arabitubwiza.
Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Proceedings of the National Academy of Sciences cyandikirwa muri Amerika, abo bashakashatsi baravuga ko babonye iyo virusi nshya mu bushakashatsi bwakozwe ku maza bagirwamo ingurube mu ntara 10 zo mu Bushinwa hagati y'umwaka wa 2011 na 2018. Iyo virusi nshya ifitanye isano n'igeze kwaduka mu mwaka wa 2009 igahitana abantu babarwa mu bihumbi. ngo bushakashatsi buvuga ko inkingo ziriho muri iki gihe zidashobora gukumira virusi kandi ko ujuje ibyangombwa byose byo kuba yateza icyorezo igihe icyo ari cyo cyose kubera ukuntu ibyaravuba. Gusa abashakashatsi baravuga ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko abantu bashobora kuyihererekanya hagati yabo nubwo hari abatari bake bamaze kuyandura mu mabagiro n'amazu yororerwamo mu Bushinwa. Abashakashatsi barasaba aborozi b'ingurube kugerageza gukumira ikwirakwira ry'indwara mu matungo yabo no kutavana ijisho kuba bakorera muri ubwo bworozi. Ubushakashatsi bushya buje mu gihe gihanganye n'ikiza cya COVID-19 kimaze gufata abantu barenga miliyoni 10,200,000 hirya no hino ku isi, kikaba kimaze guhitana abarenga 500,000 mu gihe kitagera ku mwaka.
Ayari nshamakuru y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda ikiza cya corona kibandanya kongerekana kubaba muri icyo gihugu inyuma y'itangazwa ry'ibitigiri by'abamaze kugwara. Ni mu gihe bamwe mu bari biteze ko zimwe muri za serivisi zishobora gusubira kugurugwa ariko bacitse intege yuko ibintu bishobora kongera kuba nabi. Eric Bagirubusa.
Ejo ni marakundi ko habonetse abantu ijana na ikanze ndavuga ati singiro bafungura ibiti. Ni bafunga papa
ahubwo nareke dusengere mu ngo kandi dukaze ingamba zo kuzirinda.
Umubare w'ijana na rimwe ni umubare w'abanduye icyorezo COVID-19 utarigeze uboneka kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda, ari nayo mpamvu hirya no hino hongeye kumvikana icyoba ku batura Rwanda. Nk'uko bisanzwe bigenda iyo mibare iragaragara mu itangazo rya buri munsi inzego z'ubuzima zishyira ahagaragara ku ntera icyorezo COVID-19 kiriho. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko kuri iyi wa mbere honyine hagaragaye ubwandu bushya ku bantu 101 mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Yatangaje ko mu karere ka Ngoma ho mu burasirazuba bw'u Rwanda ariho hagaragaye ubwandu ku mubare uri hejuru, kuko ngo abantu 77 bahuye n'abanduriye ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania, aho ni mu karere ka Kirehe ku ruhande rw'u Rwanda. Akarere ka Ngoma karakurikirwa n'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko habonetse ubwandu bushya bwa COVID-19 ku bantu 22. Ni mu gihe mu mibare ya Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kugeza ubu imwe mu mirenge yako iri mu kato kagaragayemo abantu 3 banduye COVID-19. Kimwe na Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda naho hagaragaye ubwandu ku bantu 2. Ni mu gihe uturere twa Kayunza na Kirehe two mu burasirazuba bw'igihugu two twagaragayemo umwe muri buri karere. Ku ikubitiro Minisiteri y'ubuzima yari yatangaje ko abantu 77 banduye COVID-19 bari mu itsinda ry'abagororwa bahuye n'abanduriye Rusumo. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa Bwana Hilary Sengabo yavuguruje ayo makuru. Yavuze ko habayeho kwibeshya ku bakora mu nzego z'ubuzima ko abanduye atari abagororwa, ko ahubwo ari abantu baba batawe muri yombi bagifungiwe muri kasho za polisi. Uyu mubare wagaragaye w'abanduye uko ari 101 utarigeze kuboneka ku butaka bw'u Rwanda ujukurikira abandi 59 nabo baherutse kugaragara umunsi umwe mu minsi ishize. Birakomeza kuzamura icyoba ku batura Rwanda. Uteza amatwi cyangwa ugasoma ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu, bamwe batangiye kwibaza niba zimwe muri gahunda zari zarakomorewe zidashobora kongera gufungwa n'izateganyaga gukomorerwa zigakomeza gufungwa. Hari n'abatanga ibitekerezo bavuga ko nk'insengero n'amashuri igihe imibare yakomeza kuzamuka nabyo byakomeza gufungwa, kuko ngo ari hamwe mu hahurira batari bake.
Ndiye cyane ngo ejo kumva ngo n'abantu ijana n'umwe sinzi ikibazo nyine kirimo aho ngaho. None se njye mfite ikibazo ku bibara bintu by'amashuri, nimba abantu bakomeje kwiyongera ku munsi wose byaboneka nk'ijana n'umwe tukaziyongera bakagera no kuri 200, burambye mu kwa cyenda twajyayo cyangwa bazabyore.
Twagize ubwoba cyane cyane mukuru na mutani cyane kumva kuri iki kari kuri noneho byaje twaje ducika umugongo. Abantu ijambo reka da none tukurikije ukundi imibare z'abantu zingana, njye ndi kumva ku bwanjye bwose ngo babarete gufungu.
Abandi bagahiga amaso ubutegetsi bwo bubareberera.
Ni ikibazo kirenze cyane kuko umubare ukiyongera buri munsi. Leta yacu ni umubyeyi ujya ntibashyizeho ingamba runaka ngo abaturage tuzikurikize. Ni ngombwa tugomba kubahiriza ingamba leta ibashyizeho, ahubwo ni ukuvuga ngo twereka dutegereze iriya minsi leta yashyizeho yo kuba wenda ingengero zafungurwa cyangwa se amashuri. Leta nibona yuko ari ngombwa zafungurwa, nibona ko ari ikibazo ntajya utemera ko afungurwa kandi uri kubona yuko umubare ukiyongera.
Ukurikije igihe ingamba nshya zaherukaga gufatirwa na guverinoma ku kwirinda no gukumira icyorezo COVID-19, birumvikana ko ku wa gatatu w'icyo cyumweru aribwo hagombye kongera kugaragara izindi ngamba nshya. Mu byemezo byari byafashwe ubushize ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'2020 hari haciwe amarenga ku insengero zishobora gufungurwa hashingiwe ku bushakashatsi buzabugaragaza ku icyorezo gihagaze. Iyi mibare rero ku bari biteze gusubira mu nsengero irasa nkaho yatumye icyizere cyabo kirushaho kuyoyoka. Ku mashuri yo yagombaga kuzafungura mu kwezi kwa 9 nabyo biracyashingira ku ntera icyorezo cyazaba gihagazeho. Gusa icyamaze kugaragara cyo nuko leta ifite ihurizo rikomeye ryo kubaka amashuri menshi mashya kuko nk'abana bazajya gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bashobora kuzasanga bakuru babo nabo bakiwurimo. Dutegura inkuru abarwayi bose hamwe mu Rwanda bari 1001 barimo 101 bashya, abamaze gukira bo ni 443, abakirwaye ni 558. Kuva cyakwaduka mu Rwanda babiri n'ibicyorezo kimaze kwivugana hashingiwe ku mibare itangwa n'inzego z'ubuzima. Eh, bagira ubusabe bw'irya Amerika i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi. Mu mazone 4 agize iyo komine, abari muri yo nta mazi meza bafise, ariyo Rukakaramu na Gatumba. Abanyagihugu na mustantere wa komine Mutimbuzi basaba kuronswa amazi meza muri kino gihe akenewe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Desire Hatungimana aratubwira ibindi.
Imyuzurira n'imvura vyahitanye amazu muri zone ya Gatumba bigatuma imiryango irenga 600,700 itizabo yanakoze ku miringoti izana amazi mu Gatumba, bituma hibonekeza ubukene bw'amazi meza naho abanyagihugu baho bemeza ko ivyo amazi byama bitoroshe mu gihe cici. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura batinya ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike kubera ubukene bw'amazi. Abo banyagihugu bavuga ko bigoye kuronka amazi kuko bayagura kubayakura handi, nayo akabazimvye nabo bafise amikoro make.
Kenshi izuba ryase kabiri cyangwa gatatu ubukene bw'amazi busha buhaba, bigaca bituma ko tanga amafaranga muko turonka amazi akaturondera amazi.
Ahubwo amazi ahubwo n'agahamera abona ahubwo turanyariwe. Ahubwo nka jewe narayinanoje kubera kumva amazi bifise amahera yo kuyagura, ubwo mbyesha bigenda gute.
Ni ingorane Gatumba, nda amazi turonga no kugira ngo uronge amazi iyo bido imwe wigura amafaranga 700, uyipakira ngo ayizane umutaxi zero umuha amafaranga 1000, ari bido imwe ari bidonga 10, urumva atari 1000. Ayo mafaranga ngo umuntu w'umukene ubona yo yaronka
cyane kuri ati yaronke twenda kuyacumi yo ruguru ahandi tugaca kuvoma amazi bizibaho urimwo uraja muri Kongo hadi hari n'ibizi bitemba bijya mu Tanganyika n'ibyo soja kuvoma hari aho sari amabo muri tugira ama nkora hura wikingaje atangira no kuyabita ari atoya amavida ngaye nubagiye maje kutanga kuyavoma maje kurusiza ino nitugira amazi n'izomane byiza nubukorera yate iki kwetu amazi maze.
Abanyagihugu babazwa no kubona naha amazi abonetse abandanya agurishwa muri kino gihe amazi ari nkenerwa kubera ikiza cya coronavirus. Basaba ishyirahamwe Regideso gukora uko rishoboye kugira amazi aboneke mu mabombo yose na buryo aboneke ijoro ku neza y'isuku n'amagara meza.
Turaje nk'iyi ndwara isumba yanuze korera y'ubwa mbere, ahubwo ubu niho byari bikwiye yuko baba bakwiye amazi tukayaronka ku bwinshi kugira tukomeze kugwanya iyo ndwara. Nabo ndatari ukohoho turapfuye nacyo tuzoshikako, ntibarabe batubwirira ahubwo ibyihutirwa turonka amazi kugira tubashe kugwanya iyo ndwara.
Ahubwo nyabuna abo bitirije kuza baragurisha amazi bacuruza amazi ya leta, nyabuna umukuru w'igihugu natuhagurukire ababuze mu gihe iyo coronavirus izohera byashaka hase babwira ati subira mugurishe mugabo yabonye ko yuko indwara yaheze.
Mustanera komine Mutimbuzi aremeza ko icyo kibazo akizi kandi ko atari muri zone Gatumba gusa. Utoyi Simeon atanga akarero ka zone Rukaramu aho abanyagihugu bakura amazi muri komine Gihanga intara ya Bubanza.
Muri komine ya Mutimbuzi hariho amazone ya mwamwe ashobora kumara ukwezi abanyagihugu atamazi baronga nko mu karamu ukaramu washaka kumara n'ukwezi abenegihugu atamazi bafise baje kuvoma gihanga iburinga umuhora wazana amazi asanga ntukiyashikana mu benegihugu
uyarongoye komine Mutimbuzi abona kwishyiramo Regideso rijejwe ivyamazi n'umuyaga nkuba byari kwiye gutorera umuti ico kibazo ingwara z'ibyaduka zitaratera abanyagihugu bo muri komine arongoye nkuko vyibonekeje muri kahise
ko ishyiramo Regideso muri kino gihe cyoraba ibikwiye amazi muri kano karere muri bino bihe bisaba amazi menshi ahantu henshi kuko kurinda ikiza corona ko henshi haguma hakoreshwa amazi abantu bahimirizwa kuguma bakaraba ahantu hahurira abantu benshi bisaba kuko amazi atabura rero hari dutera kamureje ishyiramo Regideso ko ryofasha ikareka kuhisha amazi tugasaba ndetse na bamwe bafitanye amasezerano na Regideso mu kutikika mu kiza mu kuduza igiciro cy'ibido y'amazi
kinda saba mu kurinda kwishyira hamwe Regideso risanzwe rifitaniye amasezerano n'abagurisha amazi ku mabombo rusange iyo yabonetse ko rifata ingingo n'uko igisata cy'igihugu kijejwe iby'impanuka n'ibiza cyoraba kikaba kirazaniye abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi amazi meza hakoreshejwe imiduga binini byagenewe icyo gikorwa siterne mu rurimi rw'igifaransa nkuko bihora bikogwa iyo hadutse ibiza mu ntumbero yo kwirinda indwara ziva ku isuku rike zikunda kwibonekeza muri yo komine isanzwe ihana urubibe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha tukavuga indwara ya korera n'amacinya. Komine Mutimbuzi ikaba ari imwe mu makomine 9 agize intara ya Bujumbura ikaba igizwe n'amazone 4 ariyo Maranvya, Gatumba, Rubirizi na Rukaramu.
Banyanyi biju rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, agatogwasa umukuru w'umugambwe CNL atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko kubona umugambwe wiwe waronse ikibanza kigira kabiri mu matora aheruka ntiyashimye uburyo leta nshashe yashizweho. Ni mu kiganiro giranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Mushyirantahe Gatundwasa, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane mu gihe mutubwiye ukuntu mwakiriye leta nshasha y'u Burundi igizwe n'abashikiranganji 15 abafasoni 4 kamuri iyo leta hakaba harimo n'umutwa. Mbega ku bwanyu iyo leta mwayakiriye gute?
Bacu leta twayakiriye nk'uko twakiriye indi nzego zose ziriko zirashyirwaho, mugabo batarabye Abarundi n'ibyo bifuza ishizweho baraba gusa ibyifuzo cy'umugambi wiganje mu Burundi. Icyo gusa umuntu yovuga ati kubureho bahagiye mwakenge ni ku gitigiri cy'abashikiranganji, uravye kumbura amikoro y'igihugu kugira ubushikiranganji bwinshi cyane ntacyo byafasha, hagize ubusukiranywa ku neza y'abanyagihugu kiro bari byiza. Ariko muri rusange tubona yuko leta ishyizweho kirengagijwe iby'abarundi bagona muri rusange.
Ku bwanyu kubona mu atanu mushikiranganji n'umwe mwaronse muri leta, hoho mwavyakiriye gute?
Ibyo ni rya kumira twamye tugirirwa, kandi niyo ngendo burya umugambi CNDD-FDD wamanye wanyu ushaka kwigungira ko ibintu byose. Ubu rero baravyerekanye rwose yuko naho nyine ni n'umugambi wose, kuko ababyungukiramo n'akagwe gatoyi k'abantu, harabwa rero inyungu z'abantu runaka ntiharabwa inyungu z'abarundi bose. Twebwe rero nka CNL n'ibisanzwe ko badukumira, twamenyereye twari tunabyiteze ko namajuru azi yuko bavuze ngo batsinze mugabo ugiye kuraba ibyo bemeje ibyubwirizwa ibyo sentare ijejwe ubwirizwa shingiro yemeje urabona ko ari ibintu nyine by'agasuzuguro nyine gusuzugura abarundi icyo bashinze bwa bagashyiraho gushaka kwakagwe k'abantu byonyine nibyo tubona kudukumira rero ntibisanzwe kuko iyo baza kuba badushyira mu gaciro bari kwiyumvira mbega bariya abantu bose baduhaye amajwi nta gaciro bafite muri kino gihugu
umuntu yiweje amajwi mwaronse umugambi wanyu waronse ikibanza cya kabiri murafite n'ibibanza bitarike mu mashinga amateka muzoja mu nama nshinga amateka
kuja mu nama nshinga amateka n'ibisanzwe mugabo burya bw'igihugu ntiburi mu nama nshinga amateka honyine kuko inama nshinga amateka nibyo kugira ngo bakurikirane kuko bya leta baserukire n'abanyagihugu mugabo iyo nama nshinga amateka bugiserukira neza abanyagihugu iyo leta ubwayo yiyumvamo abo banyagihugu mu gihe rero ishinzwe inyungu z'abanyagihugu zashyizwe kure akarangwa akagwi k'abantu kanaka naho nyine sinzi yuko icyo gikorwa cy'inama nshinga amateka kizogira icyo cyungura kuri ba banyagihugu kuko ahanini intwaro ishingiye muri leta nibo bamana n'abanyagihugu nibo baje gushyira mu ngiro amategeko n'iki n'iki iyo rero ubirengagije rero muri ruriya rwego n'ababaserukira
umugambwe utsinze amatora mu bisanzwe urafite ububasha bwo kugena abashikiranganji utarinze gushyiramo abandi bategetsi bava mu yindi migambwe yatsinzwe amatora aho namwe siko mubibona
ibyo ko ariko byanditse n'ibisanzwe mugabe ingaruka yabyo iyo bishyirwa mu ngiro ku nyungu z'umugore w'abantu gusa aho gushyirwa mu ngiro ku nyungu z'igihugu niho biterera amakenga urugira ngo n'abantu bashasha baje ntitubazi imyaka 15 batwara igihugu ntitwabonye ibyo bashoboye gukora n'uko babikora
muri abo bashikiranganji bagiye kurongora igihugu abo bashikiranganji bagize leta y'u Burundi harimo abafasoni bane harimo umufasoni wo mu bwoko bw'abatwa bikaba ari ubwa mbere bibaye mu mateka mu Burundi izo bintu byose mwebwe mwabyakiriye gute
ibyo tubona rero ibya bindi byo kugira gusa umuntu yerekana ifoto mugabo ikiba kiri inyuma y'ifoto ntacyo ubuze ifoto urayibona urabona ko barimo n'ibyo mugabo kiri inyuma y'ibyo ntushobora kukimenya atari ngende kubigira bikubwiye ubundi kuko ibwirizwa shingiro rivuga bariti habemo n'imiburiburi 35% b'abakenyezi ibyo kubigira n'ibintu bitoye cyane mugabo no kuraba uruhara rero bazogira rero niho tuzomenyera yuko abo bantu bariyo kugira ngo bakorere abantu cyangwa ko bimeze gute
n'ubwa mbere kandi habonetse nka leta aho usanga abashikiranganji bava mu ntara nka zose z'igihugu ibyo byo mwebwe mwabyakiriye gute
kuva mu ntara zose z'igihugu icyo ni kimwe mugabo kuva mu kugira leta y'umugambwe cyo ni burya niyo ngwara nini ya dufise kose nibaza yuko abashobora kuba bashikiranganje wo basanga mu mugambi wonyine kandi nizera na none yuko nimba leta iziga gukorera abantu bose ntiwokwitwaza ngo ibyo shingiro ya uburenganzira bwo kubigira uko ushaka ubwiza kumenya yuko muri abo barundi bose hari ubutandukane mu buryo bwo kubona ibintu kandi ko bose baba bakeneye akazi bose bahembwa n'igihugu none ko bakumira abandi mu gushinga leta hageze guhemba abari muri iyo leta bazoraba amafaranga ava mu bazende deftet gusa cyangwa bazorondera amafaranga mu barundi twese
ikintu mugiye gukora umugambwe CNL mu kigihe byibonekeza ko mutashimye ukuntu leta yatunganijwe n'inkibi
rero tuzobandanya urugamba rwacu rwa politike gushikaho ibintu bihinduka mu Burundi kuko nicyo abarundi bashaka
ubwo rugamba ruzaba rumeze gute mufise umugambi ukongeza kugendera abanyagihugu kugira ngo mubajijure mubabwire imigambi yanyu kugira ngo aho mu myaka indwi iri imbere amatora asubiye kuba muronke amajwi asumbirije ayo mwaronse
rega si uko mvuga yuko ajya abanditse ajya batangaje si uko rero twarose ayasumba arya mugabo mu gihe ibintu bikimeze uko bimeze abarundi ni ngombwa kuko si nibaza yuko imyaka 15 batwagukura aho ko bo tubeshya ngo batoye ko bo batanya batwagwa kujya nyine abarundi baratoye ihinduka mugabo inzego ziganje zikora ibyo zishakiye ibyo rero tubwirwa ari ukubandanya turondera yuko ibyo hinduka tubishikira tubicije mu nzira ya politiki kubonana n'abanywanyi no gusigurira umwe n'uwundi kugira ngo atahudi uko uburenganzira bw'umuntu bwa mbere ari uko agira uburenganzira bwo kubaho kandi akaba yidegembya mu gihugu ivyo tugwizwa kubandanya tubigwira abantu tubyigisha abantu kuko ivyo nivyo bibuze uyu munsi murabona ukuntu hirya no hino abantu baturubikwa ukamenga ntacamira kandi hikwa ko ari inzego tugwizwa guhagararira ineza y'Uburundi wari we wese ubwo ugasanga no umwana n'umwana n'ikinono urabona ukuntu ubutungane bwigenza ivyo byose rero bituma tubwirizwa kubandanya ibikorwa byacu bya politiki kugira ngo by'ukuri bihinduke muri buno Burundi Burundi agira iteka Burundi agira ijambo mu gihugu ciwe ntakibe mu munyamahanga
imbere yuko ivyavuye mu matora bitangazwa ku mugaragaro mwari mwatangaje ko mu gihe ivyavuyemo bitobanezereza mu hava mwitwara imbere ya sentare yo mu bihugu byo mu ntara ya Afrika y'ubuseruko ico cyumviro mwaragiheze ubutagizwe inyuma
nacho turaheba kuko uburenganzira bwacu kandi n'imirimo ntibirahera
icigwa muri rusange mwa mwarakuye mu bikorwa byo kwiyamamaza ikano mu matora n'ubu inyuma yayo ni nk'ikihe icigwa umugambwe senere ugenda ko imyaka iri imbere ni nk'iki
icigwa tubona tukuramwo nuko mu Burundi abakigendera ku mugo kubyo byo gushira imbere ingimba nibo baronga ijambo abashaka gushira ingingo imbere gushika n'uyu munsi mu Burundi turacyafise ingorane cyo ni kigwa gikomeye mugabo hamwe n'ibyo tuzobandanya dukora ibyo tugwiza gukora kandi turekurirwa n'amategeko burya uko buzoca uko buzokwira niko bamwe n'abandi mu bashigikira iyo ngendo y'ingimba bazoteba bagatahura uburenganzira bwabo bagateba bagatahura yuko bashigikiye inzira n'ingendo ataho izopfa ibashikanye kuko ningendo yo gushikira inyungu zakagwe kabana mu gihe iby'igihugu tubwiza kubisabikanya twese gukebuke rero bazobitahura hanyuma abitwaza ingimba bashigwe ku ruhande abitwaza ingingo nabo baronka ikibanza cyabo kibabereye
abandi banyapolitike bahiganye mu matora nta bose barashimye ibyavuye mu matora ikaba yaranakeza n'umukuru w'igihugu mushasha yatowe General Evariste Ndayishimiye abantu bashaka kwibaza ko ari nyifata kutemera ko amatora umugambwe senere uba warayatsinzwe
aje no kuraba none abari bavuze kuva imbere nuko amatora aba yuko bazoshikira CNDD-FDD bari kuvuga ibindi bikanzwe twebwe aho duhagaze naho ni uburenganzira bwacu kandi gushika uno munsi nimba bo ushobora kudusigurira ukuntu abitwa yuko biyandikishije gutora mu itora ry'umukuru w'igihugu basumba biyandikishije gutora abashinga amateka nimba se nicyo kibazo yoshobora kukidusigurira nimba sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yoshobora kukidusigurira nimba uri wese yoshobora kubidusigurira akabitwumvisha aho bavuga yuko twe turiko turaswaganya none ko twiyandikishije rimwe rizima kandi ko narya twaje gutora ko liste icyo bita mu gifaransa liste de marjema watorera icyarimwe bashyira ko akamenyetso rimwe rizima none bijya biharuro bitandukanye se ntiyabikuye hehe icyo si kigaragaza yuko ubuzima bw'amatora bwabaye gusa ni uko hano mu Burundi ibya sentare cyaramaze kuba uko byabaye umuntu twagiye tuzi yuko inyishu azotwara imwe mirya nyene kuko turabona n'abandi hirya no hino bagenda muri sentare bafise ukuri mugabo bikagenda uko bigenda ariko ibyo ni ibintu by'igihe bitoteba bigira igihe bihere hariho ubutungane bugira ijambo bushobore kwitegembya ntibukandamizwe n'akakwe k'abantu abacanye bariya icyo gihe rero abarundi n'abarundi kazi bazoheza babeho mu burenganzira bwabo no mu bwisanzure no mu mwitegenge
mu majambo make cyane rwose akamumotera leta nshasha abategetsi barangwe leta nshasha eka n'umukuru w'igihugu mushasha ni nkaka
icyo twobibutsa akama twobatera no kubibutsa yuko umurundi uwo ari we wese afite agaciro kandi ko umurundi uwo ari we wese anyotewe kwitegereza no gutera ashaka no gutera imbere hanyuma bagerageze gukorera Burundi ntibakorere umugambi wabo cyangwa ngo bakorere inyungu z'iwabo kumbure ibintu byo kugenda biraba byiza buke buke
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
Nchiti na mwagenzi mwaduteza matwi aho ni naho tuheraheje ibiganiro vyo kuri no saha ikindi kiganiro kirambuye murashaka kukironka kuri site yacu internet ni www.radioyacu.voa.com kuri YouTube no kuri Twitter adresi yacu ni VOA Radio Yacu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire ibihe byiza mwakoze kudutega matwi ijwi ry'Amerika